cya mbere no kuvuga nuko nta muntu numwe nta munyafrika numwe ataryoherwa yabonye ibihugu bya bisingorane bigiye hamwe bikayaga. Urumva rero n'akanyamuneza ku banyafrika bose na cyane cyane abarundi banyarwanda. Ikindi cya kabiri navuga nuko byerekana cyane cyane uburongozi bwiza buhari muri ibyo bihugu byombi, kuko n'uburongozi bushyira imbere inyungu za bene igihugu zishaka yuko abantu babana neza bahahirana. Nagira rero ndafatira n'akanya no gushimira izo ndongozi zafashe icyo cyemezo yo kugira ngo bubake bubabane na kare. Abarundi n'abanyarwanda basanga ibintu byinshi n'abavandimwe n'abantu bahahirana n'abantu basangiye kahise n'abantu bashakana. Urumva rero ni ibintu byiza cyane rwose, kandi nibaza yuko akarorero keza ku bindi bihugu byo mu karere. Urabona hariho ibihugu byinshi bishyamiranye muri iki gihe. Nibaza rero ko bafatiraho n'akarorero kugira ngo bige ingene ibihugu bikemura ibibazo byabo atarinze kuza umuntu wo hanze aza kubijyamo. Kino navuga nuko naho abantu bashaka amahoro kenshi ntagura abatabishaka.
Twende ngoga murazi ko ivyo bihugu mu myaka iheze kuva mu 2015 imigendanire yatosekaye, eka ivyo bihugu bikaba vyarabandanije kwagiranya gushigikira imirwi itandukanye igwanya ubutegetsi muri ivyo bihugu, ari Uburundi ukagiza u Rwanda ko rwashigikiye abashatse kugira kudeta, u Rwanda narwo ukagiza Uburundi ko rushigikiye imirwi ishaka gutera u Rwanda. Ivyo bibazo vyose bishobora kuba biriko birava mu nzira.
Jeni waza yuko urazye intambwe bageze ko, ni waza yuko ibibazo byose bishobora byanavuye mu nzira, ni waza yuko bari kwabitorera bitabiraga mu nzira, nawe kwabitorera inyishu. Hari ikintu gihambaye gushaka kubakana kubakana kubana hamwe iyo abantu bashatse rero bakayaga nta udatora ibibazo ku ngorane zihari. Icyo twavuga rero gihambaye cyane cyane sinibaza ko ari byo bapfuye gihambaye, ahubwo ubundi tuba dukwiye gushimangira ko nuko bashaka kubaka hama rero iyo umuntu ashaka kubaka ingorane ziratoye umuntu umuti.
Mwavuze abantu batifuza ko imigendane myiza iba hagati y'ivyo bihugu, abo bantu muvuga ni bande?
Abo ntibagura kubera yuko iyo abantu batumvikanye harabo bironkamwe inyungu. Hariho nk'uko bizi abama bashaka konona umutekano mu karere bamabazunguruka, hariho n'imigwi myinshi itandukanye. Mugabo nibaza yuko cyane cyane iyo uri kurondera amahoro hamariho abatayashaka, ibyo ni tubona mu bihugu byinshi bya Afurika. Rero turizeye kandi turabizi yuko abishoboye yuko baguma bari bagabo batanuye kugira ngo imigenderanire myiza hagati y'u Rwanda ije itere imbere, kubera yuko uba Abarundi cyangwa Abanyarwanda ni kimanyotewe cyane.
Izo ntumwa zije inyuma y'ibindi biganiro, eka iyindi mishyikirano yabaye hagati y'abandi bategetsi baseruka i Burundi eka n'abaserukira u Rwanda, ku bwanyu intambwe izo kwikiraniye?
Intambwe ntayo nzi, mugabo icyo nibaza abantu benshi bashaka kubona abategetsi bo hejuru bahuye, bashaka kubona imipaka yayo isubiye kugururwa. Nibaza kwinjira ari ibintu bihambaye cyane rwose ku banyagihugu bato bato bakumburanye kandi bashaka no guhahirana. Nibaza ko ari ikintu gihambaye kandi ndabona biriko birajya mu buryo.
Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse, murakoze cyane rwose ku kanyamahari radio hejuru y'Amerika.
Murakoze kwa mwatumiye.